Hili ni Radio Isuja Amerika. Isuja Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda imisi yose i Washington DC. Mwaramutse shuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kane tariki 21 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2019 kuri mikro muri kumwe na Ange Fide niyo ngabo izendera mu kiganiro vya muri aka kanya.
Aja meza tatu ya mbere niyo mezi mabi mugihe wibongenze mu gati pinishije nivyo iyo afise iyo infection imufashe hakiri kare no risque yuko imwandukira nino ariko ibiri grave ibikomeye.
Uwo ni Dr Kayonde Floribert avuga ku ndwara ya toxoplasmose. Turavuga no ku gisirikare cha Congo FRDC itangaza ko kimaze kwica abagwanyi benshi b'abarundi n'abakongomani basanzwe bakorera mu territoire ya Uvira mu ntara ya Kivu yo mu manuko ku banywanyi b'umugambwe FDB inkingi muri sentare mu Rwanda hamwe no ku kamakuru nani rw'amashyira hamwe y'ugwaruka gw'incabwenge mu Burundi gasaba kuri ururimi rw'igifaransa gukoreshwa n'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko hamwe no ku rukino rw'uguhiganirwa kuja mu gikombe cy'ibihugu bya Afrika c'abakinyi b'umupira w'amaguru batarenze imyaka 23 rwabaye jo kuwa gatatu hagati y'u Burundi na Congo Brazzaville. Reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana dushikiriza amakuru adufitiye muri aka kanya. Aloys,
urakoze Fideli niyo ngabo tuyahere muyavuga kuri Afrika. Umugambwe wa Perezida Abdelaziz Bouteflika muri Algeria washikirije jo kwa gatatu ko wifatanije n'abagira imyerekano isaba ihinduka mu gihugu kandi ushigikiye ibiganiro kugira igihugu kive mu ndyane za politike kirimo. Umugambwe Front de Libération Nationale FLN mu camake ushikirije ivyo inyuma yaho sendika zibiri zikomeye mu gihugu zegamiye ubutegetsi y'abakozi hamwe n'iy'abadandaza nazo zifatanije n'abari mu myiyerekano. Umukuru w'umugambwe FLN Muade Busharebe ashikiriza ko leta itagenzurwa n'uwo mugambwe ibisa n'uko umugambwe ushaka kwigiza kure na leta ya Bouteflika. Mugambwe FLN uri ku butegetsi kuva Algeria cikukira mu 1962. Algeria cinjiye mu ruhagarara rwa politike n'imyerekano kuva mu kwezi kwa kabiri tariki 2022 inyuma yaho Bouteflika atangarije ko agiye kwitoza muri manda ya gatanu naho hari amakenga ko by'ukuri ashobora kuzobandanya arongoye igihugu mu gihamagara mukitse. Mu itangazo ryatangaje abatari bake yashikirije ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu yavuze ko agiye kwavuye mu ihiganwa ariko yunguruza amatora igihe atashoboye kumenyesha. Sentare y'ishyirahamwe mpuzamakunguni yarongereje ibihano ku muserbe wo muri Bosnia Radovan Karadžić ku byaha byo mu ntambara inyuma y'imyaka 40 yo gufungwa ku byaha by'ihonyabwoko yari yaraciriwe ubwa mbere. Karadžić w'imyaka 73 yari yitabye sentare y'Ilahe mu Buholandi cyo kwa gatatu aho yari yunguruje ku myaka 40 yari yaraciriwe ahowe gutunganya ubwicanyi bw'ihonyabwoko mu ntambara yo muri Bosnia yabaye kuva mu mwaka w'1992 gushika muri 1995. Umushikirizamanza yavuze ko mu mwaka w'2016 sentare yihenze mu kumucira igifungo cy'imyaka 40 ugereranije n'uburemere bw'ivyaha yakoze. Igihugu rubanza rwariko rurasomwa abagenzi hamwe n'imiryango yabuze ababo bariko barakurikirana ugo rubanza kibiriraho bafise amafoto y'ababo barira kubw'umunezero. Mu mabanga yiwe y'umutegetsi mukuru w'abaserbe bo muri Bosnia, Karadžić niwe yakurikirana ibikorwa by'igisirikare by'abaserbe muri ico gihugu ca Serbia. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje jo kwa gatatu ko hasigaye ikiringo giharurwa mu masaha kugira umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu uzowe wahanaguwe ku ikarata y'isi. Yayivuze yerekana ikarata yerekana igabanuka ry'abakora iterabwoba muri Iraq hamwe na Siriya. Perezida Trump yashikirije ko abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishe abarwanyi benshi mu kwezi guheze. Yayivuze mu gihe jo kwa gatatu ugutana mu mitwe kwari kukibandanya mu gisagara ca Baguze aho muhari wa leta ya Kiislamu wari wugarijwe ku mpande zose hakoreshejwe ibikoho bikomakomeye biraswa n'urunani rw'abakurde rufatanije n'abanyesiriya hamwe n'abandi barongowe bose na leta z'umwe za Amerika. Perezida Trump yemeza kandi ko abasirikare ba Amerika mu kwezi guheze bishe abakoze igitero cy'iterabwoba muri Siriya cyahitanye abasirikare bane ba leta z'umwe za Amerika. Muri Afghanistan naho abategetsi muri ico gihugu barunguruje ubugira gatatu amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kw'icyenda tariki 28. Batangaje kandi ko amatora y'abajenama mu ntara zose 34 zigize Afghanistan azoba kuri iyo tariki nyene. Komisiyo y'igihugu itunganya amatora yashikirije ko ayo matora yungurujwe bivanye n'ihinyanyurwa ry'amategeko agenga amatora hamwe n'ibibazo bitaratorerwa umuti mu nteguro zayo. Amatora y'umukuru w'igihugu bwa mbere yari kuba mu kwezi kwa kane igenekerezo rya 20 yungururizwa mu kwezi kw'indwi kumva z'umutekano hamwe n'amakenga ku bushobozi bwa komisiyo y'amatora bwo gutunganya amatora taho yegamiye. Inyuma y'amatora y'abashingamateka yabayemwo impari mu kwezi kw'icumi. Kunguruza isango ry'amatora y'umukuru w'igihugu muri ico gihugu ribaye mu gihe leta z'umwe za Amerika zariko ziragerageza kurondera umuti wa politike urangiza intambara yari imaze imyaka 18 huza leta hamwe n'abarwanyi baba Talibani. Aha niho tugarukirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Murakoze.
Urakoze Aloys ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kinyoni no mu kinyarwanda makuru yo mu karere k'ibiyaga binini cyahere muri Congo aho igisirikare FRDC muri ico gihugu gitangaza ko kimaze kwica abagwanyi benshi b'abarundi n'abakongomani basanzwe bakorera muri territoire ya Uvira mu ntara ya Kivu yo mu Manuko kuva gitangwa ibikorwa byo guhangana nabo mu ntango z'ukwezi kwa kabiri gushize. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika ari Uvira Vedaste Ngabo.
Umuvugizi w'igisirikare mu karere k'imigwano ko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo Kapitene Dedone Kasereka yahaye abanyamakuru kuri uyu wa gatatu kuri Hotel Eden City. Mu byo yibanzeho hari intambara imaze iminsi itangijwe na FARDC ku mitwe y'inyeshamba z'abarundi n'abakongomani zikorera mu misozi miremire ya Uvira. Kapitene Dedone Kasereka avuga yuko kuva intambara yatangira tariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kabiri umwaka 2019 yo kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho, igisirikare cya Congo cishe inyeshamba 66 z'abanyamahanga n'abakongomani, hafatwa abagwanya 30 b'abanyamahanga n'abakongomani. Gusa uyu muvugizi yirinze kutubwira umubare nyawe wa buri ruhande muri abo 66 igisirikare cya Congo cishe. Ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC, Dieudonné Kasereka yavuze yuko batakaje abasirikare babiri hakomereka 6 abandi babiri nabo baburirwa irengero. Twagerageje kuvugisha zimwe mu nyeshamba z'abarundi zari zisanzwe zikorera muri Uvira ntibyadukundira. Gusa mu kwezi gushize umuyobozi w'umutwe w'inyeshamba za FNL Aloys Nzabampe Mama mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika yemeje yuko ari abasirikare 5 ba FARDC yafashe mu migwano yabereye Kageregere. Muri iki kiganiro umuvugizi wa FARDC yahaye abanyamakuru yagarutse kandi no ku ntambara imaze iminsi ibera mu Minembwe no mu Rurenge. Yanyomoje amakuru avuga yuko General de Brigade Rugaye David n'abandi basirikare bakuru ba FARDC bakorana n'umutwe wa Gumino mu kugwanya umutwe w'inyeshamba za Mayimayi ndetse n'abaturage b'abafurero. Uwo muvugizi w'ingabo za Congo yemeza yuko intambara yari mu Minembwe no mu Rurenge ari amakimbirane y'amoko y'abanyamurenge abafurero n'abanyintu aho buri bwoko muri ayo moko ufite umutwe w'inyeshamba zibugwanirira. Kagumino na twigwaneho ibarizwa mu banyamurenge naho biroze bishambuke na Mayimayi bibarizwa mu bafurero n'abanyintu. Bedatse Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika uvira mu ntara kiba amajyepfo.
Banyanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 1 6 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve muri Kongo tuze mu Rwanda, aho mu rugereko rwihariye ruburanisha ibyaha ku rwego mpuzamakungu n'ibyaha birengera imbibe, abunganira abanywanyi b'umugambwe FDU Inkingi basabye umucamanza kutakira ikirego c'abashikiriza manza imbere yo kuburanisha urubanza mu mizi. Ni inkuru ya Eric Bagiri w'ubusa yari inyanza muri Senare.
Metre Gatera Gashabana wunganira abantu 9 muri 11 baregwa niwe watangiranye ijambo yibutsa urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha byambukiranye imipaka n'ibyo ku rwego mpuzamahanga inzitizi bari batanze mbere y'uko urubanza rwimurirwa muri uru rukiko. Yasabye ko urukiko rutakwakira ikirego cy'ubushinjacyaha kuko ngo bwagitanze mu buryo bunyuranije n'amategeko. Yavuze ko amategeko atumura kuko ibyaha byo guhungabanya umudendezo w'igihugu baregwa mbere yo kubikurikiranwaho hagomba kubanza kugaragara uburenganzira bw'umushinjacyaha mukuru. Akavuga ko ikirego cyatanzwe umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu bwana Alphonse Mutayoba. Umushinjacyaha bwana Ndibwami Rugambwa hese yaka ijambo maze avuga ko Maitre Gashabana yakoze icyo yise kujya mu ruziga rudashira. Asaba ko ubushinjacyaha bwahabwa umwanya bukagaragaza ibimenyetso bakabyisobanuraho. Ni imyitwarire yarakaje Maitre Gashabana kuko ngo urwego yemera rwamuciye mu ijambo. Izingiro rya byose ku birego barwanashyaka ba FDU Inkingi, Maitre Gashabana yavuze ko bishingira ku biganiro bagiranaga kuri telefone zabo ngendanwa byumvirijwe n'inzego z'umutekano zitabisabiye uburenganzira. Janvier Twagirayezu umwe mu barerwaga muri uru rubanza akaza kurekurwa by'agateganyo, Maitre Gashabana agaragaza ko bitumvikana ukuntu inzego z'umutekano zivuga ko zasabye uburenganzira bwo kumwumva viriza mu biganiro yagiranaga n'abaregwa mu gihe we yavugiye mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha ko yamenyanye nabo nyuma yo gutangira kubumviriza. Maitre Gashabana kibaza uburyo inzego zaba zareretswe ibyo zumvirizaga ku bantu bavuga ko batari bakamenyanye mbere y'iminsi 72. Abaregwa nabo bagiye basaba ijambo buri umwe yabwiye umucamanza ko basanga ikirego kibarega kitakwakirwa. Baravuga ko basanga ibyo baregwa ari ibirego bita ko bibumbatiye ibinyoma bishingiye ku kagambane. Akoresheje igishushanyo yari yakoreye ku gipapuro kinini ahuza amatariki baregaho kuganira kuri telefone na Janvier Twagirayezu, bwana Nsabiyaremye babanje kumuhambura amapingu ku kuboko kumwe maze aratambuka. Imbere y'umucamanza bifashijwemo n'umwunganira mu mategeko Maitre Gatera Gashabana yerekanye ko amatariki baregwaho batari bakamenyanye na Janvier Twagirayezu. Yavuze ko hari na nimero ya telefone ubugenzacyaha bwamutwerere yatayizi kugira ngo ibyaha bimuhame mu cyo yise tekinika nyandiko. Humvikanye guterana amagambo akomeye hagati ya bwana Fabien Twagirayezu n'urukiko ubwo bamubuzaga gukomeza gusubiramo ibyavuzwe bakabifata nko kumupfukirana. Mu ijwi ryije uburakari ati mwibuke ko ndi imbere y'urukiko none ejo nimfa hazaburana umurambo. Umucamanza ati niba uzi ko umurambo uburana ubwo niwe uzaburana. Ni imyitwarire yafashwe nk'igaragaza ikinyabupfura gike mu rukiko maze mu izina rye Maitre Gashabana bisabira imbabazi. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko inzitizi z'abaregwa nta shingiro zifite. Bwavuze ko ibyo bavuga bishingiye ku myiregurire yagombye kuza nyuma y'ibimenyetso bishimangira ikirego cyabwo. Bwana Ndibwami Rugambwa yabikomye ko biregura mbere y'uko baregwa. Ku ngingo kutakira ikirego kuko ngo cyatanzwe binyuranije n'amategeko yabwiye urukiko ko amategeko asobanutse ku mikorere n'ububasha by'umushinjacyaha mukuru. Yavuze ko urwego rw'ubushinjacyaha rero umwe mu gihugu hose yaba ku rwego rw'igihugu urwibanze n'ahandi watanga ikirego bikora mu izina ry'umushinjacyaha mukuru. Yavuze ko watanze ikirego bitari mu izina rye bwite. Umushinjacyaha gifite ijambo Maitre Gatera Gashabana yatsi ijambo asabira abaregwa kubabohora mu mapingu kugira ngo byibura babashe kwandika ibivugwa n'uruhande rubarega. Maitre Gashabana ati byakorwa mu buryo bwa kimuntu wenda abashinzwe umutekano bakabahanga ijisho. Nimvugo yakuruye amarangamutima mu rukiko maze umucamanza ategeka kubakuramo amapingu burumwe akarisigarana ku kuboko kumwe ku buryo utabibonye ashoboraga kuba yakeka ko bambaye ibikomo. Kukumviriza abaregwa ubushinjacyaha buravuga ko byakozwe hatanzwe uburenganzira ariko bunashimangira ko igihe byihutirwa habaho kumviriza ukeka uruhushya rukazasabwa nyuma. Kukuba Janvier Twagirayezu yarumvirijwe na mbere y'uko amenyana n'abaregwa bwavuze ko hari hagaragaye impamvu zumvikana zo kumwumviriza. Maitre Gashabana ariko akavuga ko ibisobanuro by'ubushinjacyaha bivangavanze mu buryo bwa rusange mu gihe amategeko yihariye ku bubasha bw'umushinjacyaha mukuru wenyine ku kurega cyangwa gutanga uburenganzira bwo kurega. Maitre Gashabana yasoje asaba urukiko kuzasuzuma inzitizi batanze rukaziha agaciro maze ikirego cy'ubushinjacyaha kikaba imfabusa rugahita rutegekwa ko abaregwa ari abere bagasohoka mu buroko. Mu iburanisha rya none abantu bakubise buzuri cyumba cy'urukiko ryagaragayemo abashinzwe umutekano batari bake Madame Victoire Ingabire Umuhoza yumva urubanza rw'abarwanashyaka be Perezida Fondateri wa PES imbere kuri Maître Bernard Ntaganda abavandimwe babaregwa abakozi bazimwe muri ambasade za hano i Rwanda itangazamakuru n'abandi nakwibutsa ko abaregwa 11 bari muvuga ko ari mu ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi uniyunganira bwana Tanazi Kanyarukiko bose baratekwaho ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo zitemewe bafatanya n'imitwe irwanya leta ya Kigali kugira nawe ubutegetsi buriho n'iterabwoba bose byose barabihakana icyemezo cy'umucamanza kizamenyekana ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka bagira ubusaye rw'i Amerika inyanza mu majyepfo y'u Rwanda
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya
Mwanda nyakumviriza radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi urunani rw'amashirahamwe y'ugwaruka rw'incabwenge rusaba ko ururimi rw'igifaransa rwokoreshwa n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Rubishyikirije mu gihe kuwa 20 ntwarante amakungu ahimbaje umunsi wahariwe ururimi rw'igifaransa. Ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu bumenyesha ko bumaze gutanga ico cifuzo muri uwo muryango. Ibindi kuri inkuru twumvize mugenzi wacu Raymond Zimana.
Ugorunani kwa mashira mwe gwaruka gwemeza ko ruriko rurakora kugira ruteze imbere rurume rw'igifaransa mu karere ka Afrika y'ubuseruko runegura kugihugu kimwe gusa arico cyo Burundi arico cyonyene gikoresha nkuko bitegereza ugo rurimi nawe irankunda rongo y'ugorunani Elite East Africa akabona ko ugo rurimi gwategerezwa gukoreshwa mu manama atunganywa muri ako karere kurugero gururimi rw'icyongereza
u Burundi nibwo busigaye buhagaze nk'igihugu gikoresha ururimi rw'igifaransa mu karere haba mu nyigisho mu ntwaro n'ibindi ariko ibindi bihugu byose usanga bikoresha ururimi rw'icyongereza ariko nibisigura yuko muri ibyo bihugu atagifaransa kiriyo igifaransa kiriyo mugabo ku rugero ruciriritse twe mu karere twifuza yuko ururimi gotera imbere tezwa imbere uko bavuga icyongereza ururimi rw'igifaransa baraka rushira mu ndimi zikoreshwa mu manama mwamwe kuko nago nyene n'urundi ruryoshye mbere warashima gusomba izindi
Ugo gwaruka rusaba ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa gufata ya mbere kugira ugo rurimi ruvugwe mu turere dutandukanye tw'isi rukoreshwe cyane cyane mu karere ka Afrika y'ubuseruko irankunda akabona ko ishyirahamwe rirukiyemo ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa ko ryo kongereza ingufu kugira ugo rurimi ntiruzimangane mu karere ka Afrika y'ubuseruko
Nk'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza biragoye kugira bitanga uburyo mu kugira ubwo rurimi rutera imbere ahubwo nosaba aya mashyirahamwe mpuzamakungu ajejwe guteza imbere ururimi rw'igifaransa kariyo yofata iya mbere n'ibi bihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa kari bwo byofata inzira ya mbere kuko nta muntu n'umwe azoza guteza imbere urugo rw'uwundi nitabiteza imbere nta wundi muntu ashobora guteza imbere ururimi rwawe no kuvuga igihugu cy'ubufaransa Organisation Internationale de la Francophonie n'ibindi bihugu byose bihurikiye muri uno muryango birakwiye ufata iki kibazo nkangama bigatanga n'uburyo kugira igifaransa gishobore gushika kure muri kano karere ka Yasa
mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu bemeza ko kuba igihugu cy'u Burundi kiri mu muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa bivuze akarusho kanini kubijanye n'imigenderanire kuko uyu muryango uri kuri ibihugu 88 Epifani na mwana kabushemeye umuyobozi ajejwe imigenderanire muri ubwo bushikiranganje yemeza ko Burundi bwasabye ko igifaransa gikoreshwa mu muryango wa karere ka Afrika y'ubuseruko
twafashe uwo mugambi igihugu kivuga igifaransa muri uyu muryango w'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko kuko ni nk'akaranga natwe twajanyeyo kavuga tuti ko abo dusangiye ku karere bavuga icyongereza natwe tujanye igifaransa muri iryo shaka nyine ryo kujya ngo igifaransa nacyo kivugwe n'abandi bacumve kandi tugihe na
Abajijwe nimba uyo mugambi utariko urateba kugira ugo rurimi nago rukoreshwe muri uyo muryango umuyobozi ajeje imigenderanire yemeza ko intambwe uyo mugambo ushitse ko ari wo gushima narijya ari umugambo uri gutunganywa n'igihugu kimwe mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko kandi usaba uburyo
ntibiriko birateba mugabo ikintu kirategurwa kirasingene kigenda kiratera imbere twarabisabye bakuru b'ibihugu bagize uwo muryango barabyemera hanyuma
ubu tugezaho twiga mahera bizotwara ni ingene ururimi ruzokwemezwa mu mategeko yuwo muryango wacu mu byukuri ni umugambi wa w'u Burundi ibindi bihugu by'akarere ntibyashatse yuko akikigorokoza kabaremera
ikigwa cyakozwe n'ishyirahamwe ryurikimwe ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa mu mwaka wa 2014 cyemeje ko ibice 8% by'abarundi aribo bavuga ururimi rw'igifaransa icyo kigwa nyene cyerekanye ko mu mwaka wa 2014 abantu imiliyoni 200,000 ku isi aribo bavuga ugo rurimi mu gihe muri no mwaka wa 2019 OIF yemeza ko abantu bavuga igifaransa ku isi bageze ku miliyoni 300,000 ururimi rw'igifaransa ni rumwe mu ndimi zitandatu zikoreshwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU I Bujumbura, Remonzimana, Ijwi rya Amerika.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ingendo hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Indwara ya toxoplasmose ni indwara ibangamira umuntu igihe abasirikare b'umubiri batagifise ubushobozi bukwiye bwo kugwanira. Muri abo abakenyezi bibungenze bari mu babangamirwa. Muganga Kayonde Floribert yanonosoye ibijyanye no gukurikirana abakenyezi bibungenze arasigura ikivako n'ingene abantu boyirinda mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Diane Ndonsa ari Bujumbura.
Muganga Kayonde Floribert yanonosoye ibijyanye no gukurikirana abakenyezi bibungenze atangura asigura ingene umuntu yandura indwara ya toxoplasmose.
Ni indwara mu bisanzwe iterwa n'ubuyabu cyane cyane nk'abantu baba bafunguye inyama cyane bafashe imboga zitaronze neza cyane inyama zidahiye neza izo nyama z'igikoko cyagiye kurisha ahantu umwanda mukuru w'ubuyabu wowe waragiye ugakontamina ibitegwa cyane ibyatsi hanyuma icyo gikoko kije kurisha kikaca kiba infecte hanyuma abo bantu baje gufungura izo nyama zidahiye neza cyangwa izo mboga zacafujwe n'uwo mwanda mukuru bakaca bandura iyo ndwara.
Muganga abandanya avuga ko iyo ndwara ya toxoplasmose benshi bita toxo atabimenyetso bigaragara cyane umurwayi ashobora kubona ariko kandi ntibuze ko ubugendana umugera wa sida ishobora kumutuma adadarara igihe ativuje hakiri kare canke ikagira ingaruka mbi ku kibondo cibungenzwe.
Iyo ndwara imufashe agitware inda umwana arashobora kugira ingorane. Izo ngorane ni za zindi ushobora gusanga hari amazi menshi mu mutwe bita hidrosefari canke akagira utwiso duto duto hari naho bagira ama avortement cyangwa ama akushima prematire inda zikavuka zitaragera cyangwa umwana akaba yufira mu nda.
Umukenyezi afise imbanyi cyangwa uwo afise umugera wa sida yiyumva gute mu gihe yoba iyo ndwara yamufashe?
Iyo ndwara yamufashe nta kimwe amenya, nta kimenyetso na kimwe kiriho. Hari utumenyetso duto duto adashobora no kumenya yuko ari iyo toxo, ashobora kubaza ko ari nka gripe agwaye ngabo twa nitwa utuma yiyumvira ngo agwaye toxoplasmose. Mu isanzwe nta bimenyetso biriho byerekana ko yanduye iyo ndwara.
Bishoboka ko umukenyezi yibungenze arinda izo ngorane umwana mu gihe yipimishije hakiri kare nk'uko muganga Floribert abandanya abivuga.
Akwiye kuza kwipimisha hakiri kare muri ajya amezi atatu ya mbere. Ajya amezi atatu ya mbere niyo mezi mabi mu gihe uwibungenze mu gihe atipimishije. Nivyo iyo afise iyo infection imufashe hakiri kare no risque yuko imwandukira nino. Ariko ibiri grave ibikomeye kuko n'igihe cuko ibihimba by'umubiri bica mu kibanza. Rero iyo infection yitaye ntigitera ubumuga mu malformation ari uyu mwana. Ariko rero ayanduye muri aya mezi atatu ya nyuma risque yuko ayandura ni nini mugabo niheza ngo itere ingorane nyinshi kuko ibihimba by'umubiri biba byamaze kuca mu kibanza cyo gihe rero baraheza kamukurikirana yamaze kuvuka bakaraba katangorane afise
ariko rero inzitizi zikunze kwibonekeza nizo kudafata umuti neza nkuko uyu muganga abisigura
cyo gihe turamuha umuti gushika yibaruke ariko turabona ko benshi kubera uwo muti usanga uzinyuze cyane ukabona murambira gufata hari habacira umuti hagati mugabo rero ni byiza ko umuti bawufata gushika igihe cyo kwibaruka
ukwirinda indwara ya toxoplasmose bisaba ko umuntu aba kure y'akayabu hamwe no kugira isuku rishemeye mu ntoke canke ku byo yihereza Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika i Washington DC. Kumakuru ajanye n'inkino, mu nkino zo gukuranamwo kugira haboneke imigwi izohiganira igikombe ca Afrika c'imigwi inserukira gihugu y'abasore batarenze imyaka 23, umugwi w'Uburundi warangije urukino ufise ubusa ku bundi n'umugwi wa Congo Brazzaville, hari mu rukino rwahuje ku muhingamo w'ejo kwa gatatu, iyo mirwi ku kibuga citiriwe umuganwa Rudoviko kwa gasore Ibujumbura mu Burundi. N'inkuru ya Evariste Nzikobanyanka yari yahanyarukiye.
Ugurukino rwahuje inama mu rugamba n'umugwi serukira igihugu wa Congo Brazzaville kwatanguye hibonekeza ko imigwi yose inganya ubuhinga mu mpande zose naho byacamwo intamba zikinira muhira zigasugereza Diable Rouge na gitsindo cyabonetse haba mu gice cya mbere cy'urukino canke mu cya kabiri iyo mirwi yose muri ugurukino rwa mbere ale yanganije ubusa ku bundi ugurukino rurangiye Omar Ntakagero amenyereza intamba mu rugamba yashikirije ko naho umurwi menyereza utatakanye inzinzi wagerageje yatanze icyizere ko mu rukino rwo gusubiza yizeye ko abasore amenyereza bazogifatamo neza
nibaza ko tuturabye nyine match yagenze nawe twaronse ama occasion nka badeze mitaro ama occasion twaronse menshi kubarusha bizashobye kuyatsinda mugabo nibaza ko ubusa ku bundi uravye nyine mu kibe twakinye tutari twizi nyine kina ubona ko ari ikipe tsemeze umupira neza kandi abantu bamenyeranye gose nibaza yuko umuntu amaze kubabona nyine bakina deze mitaro mwabonye ko twagerageje kubafata uko dushobye kose nibaronse ama occasion nka baronse muri premier mita nibaza yuko ubu mumaciro tu murazogenda agiye gukina n'abantu azi nibaza ko iyo tuzokorera ko tutanguye kuva premier meter gushika match hehe
bamwe mu bakunzi binama mu rugamba batanya gashavu urukino rurangiye kubona atanzinzi yabonetse nta kindi basaba umumenyereza atari uko yokinisha abakinyi babishoboye
agituma umumenyereza adutsindwa abajya mu pitch barambanira stade wa Amis
zikonda gusaba igiki mutumye mumenyereza ku mukino rwo gusubiza ruzobera mu Brazzaville ku gatatu
minute oya igiti tusaba no kubera akocha yipange apanga bakinyi neza abare bakuri kwinubana
kwinubana ushatse kuvuga iki
njya mu pitch barambanira cyane uwo
Mugutse rero gashire ku rutonde abakinyi bashoboye.
Eh bakinyi bashoboye jya mpitsi bamwe mipira kine nka kine neza bakuri ku ishegere n'wari gusa.
Ku ruhande rwa Congo Brazzaville kubona atagisindo binjijwe n'umugwi w'u Burundi Bujumbura ngo ni nzinzi kuri bo Jean Elia Ngoya amenyereza umurwi wa Congo Brazzaville w'abatari imyaka 23 ashima ko umurwi w'u Burundi ari umurwi mwiza.
Bon on va dire que l'équipe du Burundi c'est une très bonne équipe. On s'est partagé on va dire deux mi-temps.
Jean Elia Ngoya ndemeza ko umurwi u Burundi ari umugwi mwiza twakinye kandi twadufise uburyo bwo gutsinda mu gice cya mbere ariko mu gice cya kabiri naho umugwi u Burundi wari gushobora gutsinda ibitsindo bitatu ariko ntibyinjiye Elia ati kunganya ubusa ku bundi je ndabyita nk'inzinzi namenyesha ko i Brazzaville ari ukuwagabira dushobora gutsinda bibiri ku busa mu gice cya mbere murumva ko urukino rutazuba rusa nk'ubwo i Bujumbura icyo ngiye gukora ni gukurugutura abakinnyi banje
tous les 20 minutes quoi mais je vais tirer les ficelles.
Urukino rwo gusubiza i Brazzaville ni ku munsi wa gatatu w'indwiza igenekerezo rya 26 kuno kwezi kwa gatatu muri izo nkino utsinzwe abasezerewe mu ihiganwa eliminatoire direct mu Gifaransa hagataho ku munsi wa gatandatu u Burundi buri ko bwitegurira urukino rwo kugwego rwo hejuru mu mupira w'amaguru ruzohuza ku kibuga Prince Rwa Gasore i Bujumbura imirwi serukira bihugu ya Gabon n'u Burundi y'abakuze senior mu Gifaransa ni rumwe muri zimwe zo kurondera imigwi izoja mu nkino za nyuma zo gukinira igikombe cya Afrika cy'umwaka wa 2019 Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Mujote mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu mu kinini no mu kinyarwanda iminsi yose kuri radio yanyu radio ijwi rya Amerika Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.